Yimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane. Kuri umugoroba w'umunsi wa kane muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mwese.
Cyo mbishingiraho nuko nageze centre de sante bagapima bati uri muzima nta ndwara ufite, nagira kwa docteur aturwaye typhoide, nge nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na docteur.
Uyu ni umunyagihugu aba mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda, havuga ku kibazo cyo kutagira abaganga b'abahinga mu bigo bitanga inyigisho z'imfungurwa nderamubiri, ibyo bigatuma bagwara nabi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye aho komine ya Busoni mu Burundi yazindukanye urubanza gukwemeza icese kuvavanura n'ibyo kwandagaza imyanda mikuru, turazibeshikiriza mu kanya. Tugiye kandi kubaha iminota 15 abandi muhamagare abatashoboye guhamagara mu isaha mu mwanya uheze. Mushobora guhamagara mwifurize Noweli nziza n'umwaka mushasha muhire ku nshuti n'abagenzi. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko ni 1-202-441-931. Iyo nimero turayisubiramo mu kanya. Kaze mwese. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda hari abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu basaba ko abaganga b'abahinga baza barabagendera kuko ibigo bitanga inyigisho ku mfungurwa nderamubiri bigifise ubushobozi buri hasi. Aba banyagihugu bafise impungenge ko hari indwara zishobora kuba zohitana abantu kandi zoshoboye kuvugwa kandi zigakira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Nibyifuzo bamwe mu baturage bo mu turere twa Nyabihuru bavuna ngororero bafite ariko bashobora kuba babisangiye n'abandi hirya no hino mu gihugu. Hari abavuga ko hari indwara zishobora guhitana abantu kuko ibigo nderabuzima bitabashije kuzitahura ngo bahabwe imiti kwiranye nazo, kandi babishimangiza amakuru mpamo n'ibyababayeho nk'uko babisobanura.
Nge mbishingira ko narwaye typhoide ariko sinamenye indwara nari ndwaye yariyo, kuko nagiye centre de sante barapima barabana nta ndwara tubona. Bigera igihe mbibyira umuvandimwe wanjye tuzaze hano i Kigali bagusuzume, mpuye na dogiteri niwe wampimye bwarambwira ati urwaye typhoide. Gusa nicyo mbishingiraho ni uko yari inyishe.
Kujya kwisuzumisha inshuro nyinshi umurwayi abwirwa ko nta ndwara, bavuga ko nko mu bice by'icyari gikurikiraho ari ukujya mu bavuzi gakondo bakeka ko ari amarozi, uburyo nabyo bishyira mu kaga ubuzima bwabo.
Kwanza iyo umuntu agiyeyo baramubwira ati ntawe turabona utarwaye, kuko barapima bakavuga ati nta kibazo ufite. None wa muntu akahita yobaka imiti ya Kinyarwanda bakamuha imiti yo kumwangiriza mu mubiri, rimwe na rimwe akibwira ko ari uburozi. Niyo ndwara ikanamwica azi ngo ni uburozi, akijundika bagenzi b'abaturanyi kumva atari n'uburozi. Icyo mbishingiraho ni uko nageze centre de sante bagapima bati uri muzima nta ndwara ufite, nagira kwa docteur aturwaye typhoide, nge nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na docteur. Niba rero benshi bagarukira centre de sante rimwe na rimwe babwira ati nta kibazo ufite mu mubiri, irumva iyo ndwara ishobora kwangiriza benshi.
Aba baturage bavuga ko kuba ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bufite aho bugarukira kandi aribyo byegereye abaturage henshi mu gihugu, hari hakwiye kujya ingengabihe ku buryo bamenyeshwa umunsi abaganga bazobereye indwara ibigo nderabuzima bidasuzuma cyangwa ngo bivure bazabasuraho bakabona serivisi z'ubuvuzi hafi.
Nta bushobozi buhagije afite bwo kuba yapima izo ndwara ngo bayimenye, kimwe n'uko batanazivura. Ariko wenda mudukoreye ubuvugizi nko kuri centre de sante akajya agera nka docteur ibyibuze nka kabiri mu cyumweru, hakabaho oreri y'igihe azazira abantu bafite uburwayi budasanzwe cyangwa se bumva ameze uburyo bari kwiyumva budasanzwe bakaba baza kwipimisha, byatuma umuntu arushaho kumenya amakuru y'ubuzima. Ubusanzwe centre de sante zinaha zifite ubushobozi bugufi cyane mu gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo. Iyo uhageze yenda ukavuga uti korora umutkurarya munda iki, bagenekereza ubwoko bw'indwara bitewe nuko nta rugero rwo gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo bafite. Icyifuzo nge nari mfite kwari kugira ngo wenda habeho kuramforusa cyane ireme ry'ubuzima kugira ngo no mu bigo nderabuzima by'ibanze habe haboneka mu bushobozi bwo kuba bwapima.
Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi Major Dr. Kanyankore William wasanga kuba hari indwara zirenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima ari ibisanzwe, ariko ku muganga adakwiye kugenekereza ngo atange imiti atazi neza uburwayi ubwo ari bwo. ahubwo ko bikwiye kuba bikorwa mu buryo asobanura.
Abaganga ntabwo dukora nk'abapfumu, tumenye indwara ruko dukoze ikizamini. Hari ibizamini byinshi rero bidakorwa muri centre de santé, bigatuma n'umuganga atakwemeza kurwaye indwara runaka. Urugero nko kureba ko umurwayi afite igituntu cy'igikatu, ntabwo muri centre de santé bagipima. Imashini ibikora iri hano gusa ku bitaro, natwe kandi tuyibonye vuba. Nubona ko ibyo bidashoboka ku rwego rwawe udashoboye, hita wihutisha kohereza ku rundi rwego. Hari abaganga bakunda kugumana urwayi ngo abanze agerageze, ariko ibyo ngibyo ntabwo tubishyigikiye hano. Icyo dusaba gusa ni uko twagira imyumvire imwe kuri iki kintu twese. Niba umurwayi afite ikintu cyamuhitana, ukaba udafite icyo wamukorera ako kanya, uhita umwohereza ku bandi bashoboye kugira bamuvure. Kandi ni ibintu bisanzwe ku isi hose, urwego rumwe ruhereza urundi umurwayi igihe rwumva ko ubushobozi bwabo cyangwa ubumenyi bwabo hari aho bwagarukiye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igihugu gifite ikibazo cy'abaganga badahagije ugereranyije n'umubare w'abarwayi, ariko isobanura ko bitewe n'uturere tuba tugaragaza ibibazo byihariye, habaho gahunda yo kohereza abaganga b'inzobere bajya kuvura indwara zananiranye basanze abarwayi mu duce batuyemo. Nta mibare nyayiyi minisiteri yahaye Ijwi rya Amerika y'abavuye muri ubu buryo n'inshuro bikorwa, ariko ishimangira ko bikorwa kenshi. Nibutse ko agaragariza imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko bizakorwa bizagabanya igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muganga umwe. Minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yavuze ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 iki gipimo kizava ku 1,055 kikagera ku 7,000, naho igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muforomo umwe kikazava ku 142,000 kikagera ku 8,000, mu gihe umubyaza azaba yita ku bagore 2,500 bavuye ku 437 biriho ubu. Biteganyijwe kandi ko muri iyi gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma hazongerwa umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima, barimo abaganga, abaganga b'inzobere, abaforomo n'ababyaza n'abandi bakozi b'ibitaro. Gusa hari abasanga kugera kuri iyi ntego bishobora kuzakomwa mu nkokora no kuba hari abasoza amasomo mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko abatsinda ibizamini bibemerera kwinjira mu rugaga bakwiye kuba babarizwamo bakabambarwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru yerekeye abanyagihugu bariko baripfuza ko haba ibigo nderabuzima mu gihugu. Andi naho komine ya Busoni yazindukanye urubanza rwo kwemeza icese kuvavanura niki n'ivyo kwandagaza imyanda mikuru iruhande yo guhimiriza kubaka utuzu twa sugumwe. Hari nabiyigiriye inama yo gufata mu minwe ikibazo c'isuku ryo ku mibiri. Muri ico gihe haraba isekeza ryo koza ku nguvu abavyanse ku neza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Amashuri atanu yo muri komine ya Busoni n'imihana iyegereye niyo yigishijwe kuvavanura no kwandagaza umwanda mukuru ahariho hose. Kuri wa kane rwarurubanza kubatahuye bagashira mu ngiro inyigisho bahawe n'ishyirahamwe NCA. Theophile Ndayisenga ajejwe umugambi w'isuku n'isukura muri iryo shyirahamwe.
Kayese mu banza bwo kwigina kuvavanura no kwandagaza amavi ubundi ndavuga ko kuko ntavyo kuba yamatwi mu bijyanye n'isuku. Hero hari mitumba yashitseko kuba yavavanuye bihereye ku ishure, kuko n'umugambi uhimiriza isuku riva ku ishure maze rigakwira mu ngo zereye ku ishure ndetse n'izitarereye ku ishure. N'umunsi twaje kwigina rero ko bashoboye kuvavanura, tukemeza ku icese yuko bavavanuye no kwandagaza na cyane cyane mu kubaka utuzu twa sugumwe.
Mu ntara ya Kirundo intambwe iracyari ndende mu isuku rifatiye ku kurwanya kwandagaza umwanda mukuru. Leonard Bariyuntura ajijwe igisata cy'isuku n'isukura mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo afatira ku rugero abanyagihugu bageze ko mu gutunga utuzu twa sugumwe.
Twumvise yuko ibice hafi 70% uko bagiye kubidushikiriza bafise ubuzu bwa sugumwe kandi bwiza. Ni intambwe idasanzwe kuko mu ntara ya Kirundo hafi 70% nyene mu ngo dufise ahubwo bafise ubuzu bwa sugumwe butabereye.
Teofile Ndayisenga avuga ko ataka burimbo kugira isuku yitwararikwe mu Burundi.
Ivyigwa birahari mu Burundi mu isuku turashari kure cyane. Byerekana yuko ibice 65% mu Burundi bitagira utuzu turasugumwe tumeze neza. Aha rero ntituvuze yuko abana barenga 5,000 bapfa ku mwaka mu Burundi biturutse ku ndwara zifatiye ku isuku rike. Murumva ko biteye ubwoba.
Mu ngo zegereye amashure umugambi warakiriwe ndetse n'impinduka ziramaze kuboneka. Umukuru wa zone Gisenyi wo muri komine Busoni aravyemeza.
Hari ibigwara byakunda gufata bene igihugu ngahari bitanye n'umwanda nko gucigamwo n'ibindi bintu by'amayoka, ariko tubabye kwa muganga byaragabanutse ubusi cyane kubera ko ibyo bintu babyigishije.
Iruhande yo guhimiriza kubaka utuzu twa sugumwe no kutugirira isuku, bamwe mu bajeje intwaro barafashe ingingo yo gukurikirana abanyagihugu ku isuku ryo mu ngo no ku mubiri. Karenzo Reveriano Juma arongo uyu mutumba wa Gisenyi aratubwira inama bigiriye ku mutumba arongoye.
Turaba nkuge yazindutse kwibarabara tukamwitegereza twabona ukuntu hasa ku maguru ku mubiri cha tumufata tugatugura ikidomora cy'amazi tukamushyira ahantu tukamwisabona kiyoza aka tukamuhagarikira. Hanyuma rero batumutegeka yuko azosubira kuzatembera yiyogeje. Kandi turabona yuko ibintu biko biragenda neza, ubu bace babyijukira bose turabona yuko bariko baragira isuku yo ku mubiri. Uribaye ngombwa turamwoza. Hanyuma rero hari umugwi w'abagabo boza abagabo bagenzi babo, hakaba n'umugwi w'abakenyezi boza abakenyezi bagenzi babo.
Uyu yahora aterekwa amazi, ubu arakenguruka ko yategetswe koga naho hagiyemo ingufu.
Sanswe nasanze isuku ikenewe kuko nabyize mu ishuri, ariko ico gihe bansanze agahuzi ndahora nambara katameshe cyo bamfashije rero bampaye mugamba ati kurisha umwanya tubone ukarabye se neza nzura rangura ibikorwa byo ngaha wameshe barampaye amazi n'isabune ndakaraba kubirana byoroshemwo.
Mu bagendana umwanda ku mubiri kuri uyu mutumba wa Gisenyi, abagabo baza imbere naho bagerageza kubisigura.
Abagabo benshi nibo bareruye cyane ku badamu genda abona abadamu nga mu gisagara abatafise isuku ni bake.
Oya nta benshi cyane si bose, ariko bashobora kugira ubwanda biterwa nuko abagabo twama ku bikorwa byinshi tugereranije n'abakenyezi, kuko umukenyezi arafise umwanya munini wo kwicara mu rugo.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara Kirundo wajejwe iby'ubutunzi Alain Tribert Mutabazi asaba ishyirahamwe ryafashije abanyabusoni gushika no mu yindi mitumba.
Twashinyoje kuba mwasurukiye NCA mwabo bifuza yuko umugambi mwawukomeza mukongereza no ku yindi mitumba, mukongereza no ku yandi mashure.
Kaba nkako kwandagaza imyanda mikuru biracaboneka mu bindi bice by'intara Kirundo, igisagara cya Kirundo n'imicungararo yacu idasigaye inyuma. Mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze, tubararitse ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika kuri site yacu internet. Mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Uziko ngukunda baby you know better. Kuhora ndeba tumepanda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you. Uzamjarira bana, uzamjarira bana baby I go. Miles, would you come with me?
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio gatanu muri kumwe na Aurélien Itangishaka. Kubwanje na bagenzanje hano ku Radio Ijwi rya Amerika tubifurize ibihe byiza cyane byo kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, dutangura mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri kano kanya rero tugiye kubaha akanya iminota cumi n'itanu mubandanye mwifuriza inshuti abagenzi umwaka mwiza n'abakristo aho muri hose, mubandanye kwifuriza Noeli nziza abiwanyu. Ni muri kano kanya nyene rero tubibutse ya nimero mushobora kuduhamagara ko kuri WhatsApp canke nimero isanzwe mutwakure ko tubahamagare ni 1 202 441 931. Ndasubiramwo nimero mushobora kuduhamagara ko mukipfuriza abanyu umwaka mushasha muhire canke Noeli ni 1 202 441 931. Kaze mwese.
My African darling,
utaka fasi nzuri,
sinikize mwanga sito. Ndaboni siza mbana ndo eso aje tukabana tukabana
mamuo mame l'amour.
Ndakuku
taka fasinzuri
sinikize nkwanga sibyo ndagukunda sibanga
uzabana afuye
mwami kazi w'Rwanda
aba nabaririmbyi b'abanyarwanda Kitoko na Medi baririmba karirimbo sibyo ni mu gihe rero turiko turabandanya guhimbaza ugutangura umwaka mushasha mu minsi mike cyane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turiko turafata rero akaryo ko guha abanywanyi biradishwa irya Amerika akanya ko kwifuriza bagenzi babo inshuti zabo Noweli nziza n'umwaka mushasha muhire tuje ku murongo wa telefone rero duhere kuwitwa Jean-Marie uriwe neza Jean-Marie umwaka mushasha muhire ngaho rero ifurize abi wawe icyo wifuza
ege ndikirije mwaka mushasha aho tuvukana cyane cyane uwitwa urya fusa rumuri mwonge Edwari Jeremi hano Kirisia nawe nyene ndamutahije mwaka mushasha n'abanzi bose kizira rya Jamari bari ahantu bitanu kirambi muri kabune itanu
Wewe uge uramajahe ga Jamari.
Ndi gitega.
Umwaka mushasha muhire.
Ego, yatse.
Ego, urakoze cyane. Tubibutse ko bagenzi b'ijwi rya Amerika no kuri Facebook niho turi murashaka kutwandikira naho nyene tugasoma ubutumwa bwanyu kuri Facebook yacu tubibutse adresse ni VOA radio yacu naho nyene abari ku buhungangaruka na bumenyi murashaka kutwandikira ko tukabona ubutumwa bwanyu hano muri studio gatanu Ndabona kuri Facebook mutanguye kutwandikira ndabona witwa Etienne Etispso Ndikumana avuga ati mba muri Kenya nifurije umwaka muhire umuryango wanje uri mwisare mu Kibuye ishengero rya Adventiste ku isi yose indirimbo ya Korale Ambassador Embassy mu Rwanda Ndabona kandi witwa Elise Dieu merci ati ndashaka kwifuriza umwaka mwiza abakunzi banje mvuka mu Rumonge nawe nyine turakwifuriza umwaka mwiza ndabona witwa Ngabo Felicien ndabona witwa Ngoboka Jean-Claude ndabona bonne année bonne aventure ndabona kandi witwa Ray Blaise Habineza nawe nyine narifurije abiwe umwaka mushasha muhire Habineza urahura komeye Allo Habineza turi kumwe? Duzijwi Habineza urahura komeye mwaka mushasha muhire na Noweli nziza. Yo Habineza telefone rikira kugora ntitukumva. Ongeza volume kuri telefone. Cyankereka tugerageze dusuye kutugu telefone kumva telefone rikira kugora gato. Ndabona kandi kuri Facebook witwa Gerard Ndagijimana turakwifurije umwaka mwiza. Nawe nyine turaza kugerageza kubahamagara ni benshi cyane kuri Facebook ariko reka ngerageze kuraba amazina yanyu Bonaventure Yisenga hari witwa Remy Ndayishimiye Pacifique niyo mukiza Simpenzwe Melchior Jean Paul Nizigimana ndabona n'uwitwa Nick Black David ndabona n'uwitwa Sylvestre Nchuti Muramvya turakuramukije tukwifuriza umwaka mushasha muhire nawe nyene yifurije ibihe byiza abi wabo turabona n'uwitwa Nitunga Nelly Elise Nitunga Nelly Elise turabona n'uwitwa Joel Niyonkuru ndabona kandi witwa Theosphile aba bose ndiko ndasoma bari kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu tubandanye no ku murongo wa telefone twakira witwa Ndayisenga wiriwe neza
Eko twiriwe neza turashimye.
Ni byiza cyane. Uherereye he?
Yemerereye mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Gitega.
Gitega majahe.
Hagati mu gihugu mu gisagara cya Gitega.
Muri vile nyine Gitega. Ifuriza abawe rero bihe byiza.
Ndashaka gutasha abanje bari mu nkambi y'Induta muri Tanzania. Muri abo harimo uwitwa Simoni hamwe n'umufasha wiwe harimo witwa Edimo no witwa Nyonga Busiriyake harimo natake na barumuna banje bari muri komine Nyabihanga aho mu ntara ya Mwaro natasha n'abandi banyeshuri basanzwe biga kuri kaminuza y'Itangoma natasha n'abandi banje bari mu kigo cya Filipe ni imani irambona yika kuri kaminuza y'Uburundi natasha abakozi bose bo kuri radiyo ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane rwose na wewe turakwifurije ibihe byiza cyane by'umwaka mushasha ugiye kuza
yego
urakoze cyane ndabona kandi kuri Facebook turabandanya kubona Samson ntaho mvukiye ati mwirewe neza ndifurije umwaka mushasha abamenyesha makuru bose n'abagenzi bose bari Gitega I Bujumbura Cyangugu mu Rwanda ndabona na Jean de Dieu niyo nkuru ati murakoze cyane ndi mu gisagara cya Bujumbura nashaka kwifuriza umwaka mwiza abagenzi banje Jean de Dieu nawe nyine turagerageza kurondera ku murongo wa telefone turabona witwa Mosfire turabona witwa Jean-Claude ndabona witwa Felix Rukundo mwene Karori ati turi kumwe turabona na Jeremy Luc Nziza Irankunda Eve turakubona kandi nawe Innocent Duimana turakubona nawe David Ndampirwa wa kabiri Leonce Nemerimana Blaise Habonimana turi kumwe nawe nyine turakubona abo bose rero muri ko murumva bari kuri Facebook baratwakura kuri Facebook tubibutse nimero yacu mushaka kuduhamagara ko abari kuri telefone mutwumva ni 1 202 4 4 1 9 9 3 suno musi gusa nejo nahijya yejo tuzobandanya tubaha kanya mwifuriza banyu Noel nziza na bonani In this town loud Yeah Oh, it's another one Alright Baby boy, let's say I be slay mama And I know you wanna roll with me, yeah Everybody knows say you be dumb baba And I know you wanna touch my thing, yeah I say roja Roja, gira kumunda, baby. I say Roja, cause I'm a slay mama. Gira kundu wa, baby. I say Roja, na wundu kukunda. I say Roja, cause I'm a slay mama. Uyakalenda, Mr. Biggie Money. Show me love with your Biggie Money. Slay mama. With your busy buddy. You to the talk, I don't like you talking. Me, I want Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi. You could drive my Maserati, yeah.
Je veux pas être déçu. J'ai pas le temps de tes paroles. Bitch, you love it talking. That money to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on.
Radio ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itanga ishaka mwifuriza banyu umwaka mushasha muhire ndabifurije kubganje umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2018 tuje ku murongo wa telefone na Charles arifuza gutasha Charles wiriwe neza uraho urakomeye duzi ijwi cyane bawe bakumve neza uri hehe
ndi muri Zambia ibutaka
Zambia mu bumanuko bwa Afrika zizijwe itasha biwanyu
kandi ngatasha mukuru wanjye yitwa uje kikumenga hanyu ni Zambia ngatasha ababyeyi bari ngaho mu rumonge mu kizuka ngatasha n'umugenzi ari mu rumonge yitwa Ireroni ngatasha n'abatwiganye bose ngaho mu rumonge ndabifurije umwaka mushasha na Noweli nziza
Charles umaze igihe kingana gute muri Zambia
madeyi imyaka imwe
ni byiza cyane kumva mutwumva ngaho muri Zambia radiyo ijwi rya Amerika isamiranira hiyo murumva kuri internet canke mu buhe buryo
kuri internet
ni byiza cyane urakoze cyane tukwifurije umwaka mushasha muhira Adijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mubandanye muduhamagara muronka kanya turacyafise iminota mike yo kwifuriza abanyu Noweli na Bonane nziza ku murongo wa telefone turabandanya tubabona ko muri ko muraduhamagara nawe nyine turabahakaryo kuri internet Facebook yacu ndabona Dionis Blaise ku murongo wa telefone naho turafise Elise wiriwe neza Elise Ego, Trashim. Duhamagaye uri he?
Ndamugira akara ka butumbu.
Byifashe gute?
Akamara yari neza neza kweri.
Manishim. Ngaho rero ifuriza biwawe Noweli nziza canke bonane.
Wandere ku muri kuri kuri kuri. Ndiye ndamu muri komere mu ngiye kandi mvuka ni takumuhuza. Murika jare ipainosa Ipa jama inde imana dawa sanga inde ibujumbura Kadetra ro imana na jama na jando je mitazira makwaba Namu namukurwa namukurwanje hamwe no mudama wiwe Kuti kanje twari ine na pati ya nini pani
Ndiza cha.
Ndari kuje ko mwaka mtata wa uhimba zane. Sawa namwe wanda yomere kwa neze.
Murakoze cyane nawe Elise. Zibandanye kiri bihe byiza.
Sawa namwe akoze neza kuma magara.
Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndumva tuko turaronka bi Burundi, Rwanda muri hehe. Hamagara Radijwe rya Amerika 1202 4491931. Tubandanye ku murongo Radio Ijwi rya Amerika. Turabona ku murongo wa internet turi kumwe na Nitunga Nelly. Nitunga Nelly ku murongo wa telefone naho dufise Melchior. Amahoro neza Melchior.
Amahoro.
Uraho urakomeye.
Daho.
Uramajahe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Ngororero.
Ni byiza cyane. Twa twabuze abari mu Rwanda. Ngaho rero tasha biwanyu.
Yewe ndatashe umwana w'inshuti yanjye bita Jerome ari Uganda. Ndatashe na mushiki wanjye ari Uganda. Tatasha n'abandi bantu b'inshuti zanjye bose cyane cyane n'abo twiganye.
Wize hehe Melkio?
Nize muri College of Pujol rwa Nyange.
Ubwo barakumvise. Bandanya.
Yego n'abandi bantu dusenga na bose mbifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2018.
Ni byiza cyane. Urakoze cyane. Na umwaka mushasha muhire kuri wewe n'abawe. Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanya twakira abandi ku mirongo ya telefone no kuri Facebook. Twakire Jean Paul ku murongo wa telefone. Uraho urakomeye?
Yego ndakomeye, namwe murakomeye.
Yes, turashima cyane. Uri hehe Jean Paul?
Ndi Bujumbura mu Burundi muri quartier Nyakabiga.
Munyakabiga byifashe gute aho Munyakabiga?
Munyaka wigana mahoro.
Ni byiza ni byiza. Duga ku ijambo, sigaje amasegonda makenya ariko tasha biwawe.
Ego ndashaka gutasha ababyeyi banje bari mu ntara ya Gitega muri komine Bugendana. Uwitwa Simonge Ngetereze na Kotize Nzikubanyanka. Ndatasha n'umufasoni wanje yitwa Generoza Nimubona. Ndatasha mushiki wanjye yitwa Konsorata Ndikumana, umugabo wiwe yitwa Yohani Ndikumana. Ndatasha na Jeanne, ndatasha na Venasi, ndatasha na Francine, ndatasha na Chantare, ndatasha n'umugabo wiwe yitwa Francois. Ndatasha na Emmanuel mke wanjye.
Ego. Jean Paul.
Ndatasha n'uwitwa Patrick.
Ni byiza cyane Jean Paul. Akanya kantubanye gato ariko nejo nkuko nabibabwiye twabibemereye nejo nzogaruka tubandanye twifurizanya umwaka mushasha muhire. Murakoze cyane rero mwese tubandanya tubararika mu mviriza radijwe rya America muri studio gatani Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka nari kumwe kandi na Innocent Kimenyi na Patrick Deya mu buhinga bw'ivyuma radijwe rya America bonane kuri mwese muri iyi minsi iza.